Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza amakuru ni samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Rwanda ikibanza canke station ingenzi zitegeramwo imodoka mu karere ka Musanze amajaruguru muri iki gihe tondo catse umuriro.
Nabwo nzi ukuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse. Ni ubufasha barere ukuntu bakora, ariko mashini ngewe nayipfuyemo nayibikije.
Byari byose turahombye, guhombaho turahombye. Twasabaga ko leta yadufasha hakabarurwa byangiritse cyane.
Abo ni bamwe mu bantu bakorera aho kuri station bagize ibibazo bivuye kuri iyo muriro. Uyu munsi kwa mbere Israeli yatanye mu mitwe n'umurwi Hamas mu micungararo y'ibitaro mu ntara ya Gaza. Umurwa mukuru wa Ukraine Kiev uragira miliyoni ibitero bikomeye Uburusiya buriko burakora. Ivyo bitero bibaye mu gihe perezida wa Ukraine ariko aragerageza guhindura abategetsi mu gisirikare ciwe. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mukanya ntihagire aho muja. Aya makuru tuyahereye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi kwa mbere Israeli yatanye mu mitwe n'umurwi Hamas mu micungararo ibitaro mu ntara Gaza. Ni inkuru ya Fidel Niyongabo.
Ubushikanganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bwatangaje ko abantu batari munsi ya 12 bishwe igihe ikibombe casambura igorofa ya kabiri y'ivyo bitaro vyubatswe n'igihugu ca Indonesia. Ntaco gisirikare ca Israel cabivuze ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Indonesia Retno Marsudi yiyaminije ico gitero yagiriza Israel ko ariyo yagikoze. Retno Marsudi yatangaje ko igihugu ciwe ciyaminije civuye inyuma igitero cabereye muri ivyo bitaro, avuga ko cahitanye abasivile batari bake. Marsudi yavuze ko ico gitero gihonyanga ku buryo bugaragara amategeko mpuzamakungu. Yasavye ibihugu vyose cane cane ibicuditse na Israel gukoresha ububasha n'igihagararo bifise mu ntumbero yo kuyisaba guhagarika ubwicanyi, avuga ko iriko irakora mu ntara ya Gaza. Ejo ku munsi w'Imana ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Misiri vyatangaje ko impinja zavutse imbere y'igihe 28 zavanywe mu bitaro vyitwa Shifa mu ntara ya Gaza zashitse mu Misiri. Tony Frick akora mu ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF yatangaje ko igikorwa co kwimurizo mpinja kitari coroshe na gato. Yamara yasiguye ko yari intambwe nziza naho yari ntoyi mu kiringo c'amasaha 48.
Urakoze Fidel. Umurwa mukuru wa Ukraine uragiramiwe n'ibitero bikomeye Uburusiya buriko burakora mu gihe perezida Vladimir Zelensky ariko aragerageza guhindura abategetsi mu gisirikare ciwe. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana aho yatangaza umusirikare mushasha ajejwe igisata c'ubuvuzi, perezida Zelensky yagize ati amabanga yiwe ajanye no gutunganya gushasha ubuvuzi bw'abasirikare bw'igihugu cacu. Yongera ko ati uburambe n'ubuhinga bw'ibisata bimwe bimwe bikwiye gukoreshwa mu bisata by'igisirikare cyose. Mu ijambo ryiwe perezida Zelensky yarashimiye inguvu no kwihangana kw'abanyagihugu ba Ukraine. Umushikiranganji wa Amerika jejwe kwivuna bansi yagize urugendo rutari rwaratangajwe kuri uno munsi wa mbere. Yakiriwe ku kirindiro cya gari ya moshi mu gisagara cya Kiev n'abasirikare ba Amerika n'abakozi b'ubuserukizi bwa Amerika muri icyo gihugu. Abategetsi bamenyesha ko umushikiranganji Lloyd Austin ari muri urwo rugendo mu ntumbero yo kwibutsa abategetsi b'icyo gihugu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibashigikiye mu rugamba barimwo rwo kurwanya Uburusiya. Urwo rugendo rw'umushikiranganji Lloyd rubaye nyuma y'ibitero bikomeye Uburusiya bwagize n'utudege 20 twakorewe muri Iran tutagira abadereva. Utwo tudege twateye umugwa mukuru wa Ukraine n'uturere twa Cherkasy na Poltava nk'uko bitangazwa n'abasirikare.
Kuri uyu munsi wa mbere Kristalina Georgieva yoboye ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya batangaje ko biteguriye gukorana na perezida mushasha yavuye matora wa Argentine Javier Milei. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI gifise umugambi werekeye ingurane ku gihugu ca Argentine w'imiliyaridi 44 y'amadolari. Umuyobozi w'ikigega FMI Kristalina Georgieva yatangaje ko biteguriye gukorana na Perezida Mushasha Javier Milei na leta yiwe mu bihe biri imbere mu ntumbero yo gushyira mu ngiro imigambi ikomeye yo kugarukira ubutunzi bw'igihugu ciwe n'iterambere atawe rikumira muri ico gihugu. Ubushinwa buhingurani ikomeye Argentine bwarakeje ico gihugu matora cagirishije ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa Mao Ning yatangaje ko biteguriye gukorana na Argentine mu ntumbero yo kubandanya imigenderanire ya kivandimwe, gukomeza iterambere ry'ibihugu byombi no kubandanya gukorera hamwe mu kiringo kirekire kiri imbere ku nyungu rusangi. Javier Milei yatsinze amatora muri Argentine ku munsi w'Imana yemereye abanyagihugu ko azotorera inyishu ibibazo bikomeye by'ubutunzi n'ubukene butera bwiyongera bikomeye.
Murakoze bagenzi bacu baheje kutushikiza ayo makuru tubibutse ko mubandanya kumiriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguye mu Rwanda ho ikibanza canke station ingenzi zitegeramwo imodoka mu karere ka Musanze ya Majaruguru muri iki gitondo cahatse umuriro. Bimwe mu vyononekaye harimo inzu zikoreramwo amasosiyete atwara ingenzi. Muri iki gihe turi kumwe na mugenzi wacu Gloria Tuyishime yashitse aho i Musanze. Muraho Gloria.
Muraneza Frederic.
Ibintu byifashe gute aho i Musanze uyo muriro wadutse ivyononekaye bingana iki?
Nakoze cyane uyu muriro ni inkongi nyine y'umuriro yabaye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Rero tuhagera hari hari abantu benshi batandukanye, inzego za polisi, inzego z'umutekano zitandukanye. Mu by'ukuri batangaje ko inkongi y'umuriro yabaye muri gare ya Musanze cyangwa aho abagenzi bagera imodoka bwa rusange yatewe n'iturika rya gaze. Imwe mu maresitora akorera muri gare ya Musanze niyo yabiteye nyine, kumwe nyine abantu babateka bategura amafunguro bifashishije
kanye
cy'ukuri ubuyobozi ko ari ibyo yabiteye.
Hari abantu bahakomerekeye cyanke amazu yononekaye?
Yego, nta bantu bakomerekeye mu by'ukuri, ariko amazu yononekaye ku buryo bukomeye cyane, ku buryo mu by'ukuri inkongi buyobutangaza ko itakagombye kuba ikomeye, ariko yaje gukomera kubera ko yaturitse hanyuma cyangwa se igisenge kigafatwa n'inkongi ikoze mu biti. Hanyuma mu by'ukuri yahise ikomera cyane, aho ibikoresho bisanzwe byahiye, ibiro bya gare byahiye, amazu mu by'ukuri agera muri atanu yahiye. Nta muntu wakomerekeyemo cyangwa se ngo apfiremo kuko bahise babibona basohoka, ariko ibikoresho byinshi bitaramenyekana agaciro kabyo mu by'ukuri byaharasikiriye.
Abahinga bavuga iki ku cyateye iyo gaze iturika?
Mu by'ukuri bavuga ko ubuyobozi bwatangarijwe ko bagikora iperereza neza, ariko bemeza neza ko ari iyo gaze yabiteye, kubera ko amaresitora menshi mu mujyi wa Musanze agiye akoresha amagaze aho nyine batekaga amafunguro nk'uko nyine byari bisanzwe. Ariko mu by'ukuri barakomeza gushakisha mu by'ukuri cyaba mu by'ukuri cyateye iyo nkongi, cyane ko nyine banavuga ko no kutagira kizimyamwoto cyangwa se biriya bikoresho bizimya umuriro nabyo biri mu bituma imiriro idakomeza guhagarara mu nyubako nyinshi zanatandukanye mu Rwanda inkongi zikunda kubamo.
Turagushimiye Gloria, turiteze inkuru irambuye mu masaha ari imbere. Wakoze.
Murakoze cyane.
Tukubitire mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, arahize umwaka urenga abarwanya ubutegetsi bo muhari M23 bafashe umuji wa Bunagana ku mupaka icyo gihugu gihana na Uganda. Ijwi ry'Amerika ryagendeye abanyagihugu bo muri ako gace kuraba uko ubuzima bwabo bwifashe kuvaho inzego za leta ya Kongo zihaviriye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ignatius Bahizi.
Nyuma y'umwaka urenga ingabo za M23 zirwanya ubutegetsi muri Republika Demokarasi ya Kongo zigaruriye umujyi wa Bunagana, icyo gihe wari ucecetse nk'utarimo abantu na n'ibikorwa byagaragaraga. Ubu wahinduye isura ku buryo bugaragara. Winjira muri Kongo turutse muri Uganda kuri uyu mpaka wa Bunagana, ubona uruja n'uruza rw'abinjira n'abasohoka kuri buri ruhande. Abikoreye imizigo, abayitwara mu tumodoka duto tw'amapine atatu, ku rundi ruhande abasore benshi bambukiranya umupaka basunika igare zikozwe mu biti zitwaye imizigo iremereye. Ubuhahirane burakomeje hagati y'abaturiye ibihugu byombi, nubwo ku ruhande rwa Kongo ubuyobozi bwa leta iriho bumaze igihe gisaga umwaka butariho muri aka gake. Gusa ibyambuka ku mpande zombi ntabwo byambutswa n'amakamyo nk'uko byari mbere, nta n'imodoka zitwara abagenzi zambukiranya uyu mupaka. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu baturiye umupaka ubusanzwe batungwa n'ubucuruzi, ingaruka zatewe n'uko butagikorwa nka mbere.
Ntabwo byabura kugabanyuka kubera umuhanda ufunzwe wa Goma, ariko ubusanzwe turakora ntabwo dukora tugereranyije nka kera, ariko icya mbere cyo dufite ni amahoro kandi niyo yambere.
Birakidutwaye cyane kuko urabona harimo abacuracura bajyaga bakora no mu mupaka bambukanyije ibintu n'ibindi, ubu ngubu barahagaze kubera ku mihanda ifunze. Ariko nyine imihanda ifungutse abantu bagakora n'inzara zagabanyuka, kuko urabona abaturage ubona bishwe n'inzara kubera ko imihanda irafunzwe.
Nyamara aba baturage bavuga ko hari icyahindutseho mu rwego rw'umutekano ugereranyije n'uko bari babayeho mbere mu bihe bya leta. Kuvugwa Bunagana yatangiye kugenzurwa n'igisirikare cy'inyeshamba cyasimbuwe n'icya Uganda kiri mu butumwa bwa Afurika y'Iburasirazuba bwo kubungabunga amahoro.
Kuka M23 yafatana ya Seyaza, amahoro yarahari, nta kibazo, umutekano ni wose. Kugenda akazi wakora bikagenda ntaribi, ibintu byose kabisa ni amahoro.
Leta yo yajyanye yasaga abantu bakunda gusoresha hano kuri duhani cyane, bakanyanyasa abaturage, ariko M23 nda kibazo kiriho.
Kera ho tukibana na guverinema wabaga wataha nijoro uvuye nko mu kazi ugahura n'umusirikare akaba yakwaka telefone akaba yakwaka amafaranga, urumva. Ariko ubu ngubu dufite umutekano, turagenda isaha ku isaha amasaha 24 kurane. Twebwe yase tubana nayo ahangaha n'iy'abaganda, kandi nayo twumve ko idukorera umutekano uhagije, nta kibazo na kimwe kabisa.
Nge icyo nabivuga, gusa ubu ngubu dufite amahoro atekanye kandi EAC ya Uganda tubanye neza, nta kibazo, umutekano urawuduhereza umunsi kundi.
Mu nama n'abanyamakuru ku munsi wa gatandatu aho mu mujyi wa Bunagana, perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko uduke bagenzura n'uturimo ingabo za Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane za Uganda na Kenya harimo amahoro, ko ari nta bitero bigabwa ku basivile n'imitwe y'insoresore yiswe Wazalendo zirwana ku ruhande rwa leta zifatanyije n'igisirikare cya Kongo. Bwana Bisimwa avuga mu rurimi rw'igifaransa semurirwa mu Kinyarwanda, yakomoje ku cyo kuba M23 ishobora gushinga ubutegetsi nyabwo mu bice irimo.
Nous n'avons jamais fait
ntabwo twigeze twirukangira kujya gufata
uduce control des entités notre objectif.
Ariko uyu munsi guverinoma ya Kinshasa niyo tuganisha, ntabwo tuzahamara igihe kirekire tudafashe uburenganzira bw'ubutegetsi bw'igihugu bwaho twafashe. Kubera ko aho turi hari abaturage kandi babayeho neza, bagomba gukomeza kubaho nk'abandi bantu.
Qui doit continuer à être assez à bénéficier des services publics.
Niba guverinoma ikomeje rero kwinangira, tuzayobora aho hantu twafashe kandi mu buryo buhoraho.
No problème par nous-mêmes.
No gukemura ibibazo byacu ku bwacu. Tuzajya aho abaturage bazadusaba kugira ngo naho tuhagaze. Aho nibwo muzumva ko tudafite ubwoba bwo kujya muri Goma.
Nubwo M23 ivuga ko iri mu marembo y'umujyi wa Goma, inavuga ko intego yayo atari ugufata uwo mujyi, ariko perezida Felix Tshisekedi aherutse kuvuga ko uwo mujyi urinzwe neza, ko M23 itashobora na gato kuwutunga urutoki. Leta ya Kongo ivuga ko yiteguye guhangana na M23 no kwirandura ku butaka bwa Kongo ikoresheje intwaro, kandi kanavuga ko umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo uzwi nka SADC witeguye kohereza abasirikare kubafasha muri urwo rugamba. Nyamara ariko umutwe wa M23 wo ukavuga ko nubwo witeguye kurwana, ukemera ko ibiganiro na leta ya Kinshasa ari byo bizagarura amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cyabo, bizaha icyizere abavandimwe babo baheze mu buhungiro kuzataha. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Radio, Ijwi rya Amerika.
yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika.
Murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika. Ibihugu bya Kenya n'u Rwanda biherutse gutangaza ko bigiye gukuraho visa, ni ukuvuga uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu ku banyafurika bose bazobigendera. Ibyo bihugu byombi byarerekanye ingaruka mbi zo gusaba visa kubagira ingendo n'ibikorwa by'ubudandaji abarwizatunga n'abagira ingendo. Gushika mu mwaka w'imbibiri na mirongo irindwi na kabiri, amazinga ya Seychelles n'ibihugu bya Gambia na Benin nivyo byonyene birekurira abanyafurika bose kubyinjiramo ata visa babanje gusaba. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umushikantahe Zenon Chainzi, umuhinga Mpanuzwa Jambo, ku bibazo vyerekeye politike, ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu ca Canada. Yavuganye kandi na Professeur Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza y'Uburundi. Umushikantahe Zenon Chainzi atangura avuga kuco ingingo ya Kenya n'u Rwanda yo gukuraho visa ku banyafurika bose bazogendera icyo gihugu n'ivyo n'abazogendera muri ivyo bihugu byose. Aravuga ico iyo ngingo ivuze.
Iyo ngingo niyo nziza iratumbereye kandi ije hageze kiranoneho. Umukuru w'igihugu wa Kenya yarasiguye igituma yafashe iyo ngingo. Yavuze ati igihugu cyanjye cyahora gisaba mureke yinjire visa, mureke yinjire, si mureke arengane, ni mureke yinjire. Wewe rero bagusabye mureke yinjire, wahora utanga amahera atari make, uta umwanya, uri umudandaza, urahari umwanya n'amafaranga utanga, bakugabanyirize umwanya n'amafaranga. Wewe uri umudandaza, wewe uzi kudandaza, wewe uzi guharura, ugira uti barantabaye. Turabishikako, turabe rero abo bakuru b'ibihugu babiri wa Kenya so yatanguye uko hari abandi imbere yabo, ariko yarakurikiye iyo nzira gukuraho mureke yinjire winjiye muri Kenya, gukuraho mureke yinjire winjiye mu Rwanda. Twihweze rero ibintu bine. Turabe ubwa mbere ibyahora bisabwa, ubwa kabiri turabe igihindutse muri iyi ngingo abakuru b'ibihugu bibiri bafashe, icya gatatu inyungu kuri mukerarugendo no ku gihugu cya Kenya mu Rwanda, hanyuma dukuremo inyigisho ibindi bihugu byokuramo nabyo. Icya mbere rero kandi mbanze nkengurukire abamenyeshamakuru b'ijwi rya Amerika batubwiye bati murisanga nabavukanye nabakunze benye bacu dusangiye ijambo namwe murisanga turavukanye, abahuriye ku ijambo baravukanye, iyo batoba bazinanye turavukana. Rero ibyo niko bijambo dutera imbere.
Ibi biri mu migambi y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, imigambi yo gushyiraho pasiporo imwe. Nibaza ko batangije uwo mugambi ariko nturashika kure gushika ubu abaronka iyo pasiporo n'abakora muri uwo muryango hamwe n'abadiplomate. Nibaza ko mu bihe biri imbere bizoshobora gushikwa ko hakaba nk'iyo pasiporo imwe ku banyafurika bose ifatiye nko ku byerekeye rya visa ya Schengen mu karere k'Uburaya.
Ibyo mu byerekeye Afurika yewe ndiyumvira ko ni icyifuzo ni cyiza, ariko urabye ibisabwa kugira ngo igihugu cyose cyemere gukuraho impapuro z'urugendo ku bene igihugu cyacyo kugira ngo kibyeme byafashe umwanya muremure i Buraya. Nabo mwabona ubu babihinde bari baragarama ariko baraba hirya no hino, ariko mu byerekeye Afurika ho bizoba ukundi kundi. Ntituragera aho ibihugu byacu byemera bigashikaho bitanga impapuro zo gusohoka kwidegembya hanze bitagoranye, ntituragera. Bizotugora, bizofata igihe. Byose nemeza ko uwo mugambi uzoja mu ngiro vuba.
Tuza ku mirongo ya telefone dufise Demokrasi Festus, uratwumva?
Ego, ndabumva ijana ku ijana. Ndi neza neza mu gacumba mu gisagara ca Bujumbura.
Urafise ikibazo wazo umutumire cyangwa cyimbere woshikiriza?
ndafisi kibazo nkongera nkagira n'icyumviro ariko reka mpere ku kibazo ikibazo mbaza twe twaraciye mu mashure turiga amahistoire turiga amageography y'ibihugu ukuntu ibihugu bishobora gutera imbere mu mwanya muto cyanke mu mwanya utinze ariko rero tuko turabiraba uko ibihugu by'Iburayi cyanke za Amerika cyanke ku mugabane wa Aziya babikoresha umugabane wa Afrika wacu urabibona kandi ukamubisoma mu bitabo ariko nituramenya neza impamvu nabo batabikoresha mbega bo bababuzwa n'ibyo bihugu bya Burayi na za Aziya na Amerika cyanke ni twebwe nyine abanyafurika tutashaka kubishika ngo icyo rumva ni kibazo hanyuma intererano nayo kujya nyine twabyiga mu mashuri ati ufashe irirangi ugateranya n'ibindi bizana iki twari dukwiye kurabira rero akarorero kuri bijya bihugu ukuntu byase kwiterambere natwe izi pasiporo z'umugabane wa Afrika ziba kumwe bakorohereza abanyafurika kuko biriya bihugu birateye imbere n'ibyo mugabanyafurika nabo turacari nyuma mu iterambere uburyo ntibuboneka bw'amafaranga bakabishyira ku mafaranga make ku buryo umunyagihugu ashobora koroherezwa nk'umunyagihugu yegereye umupaka kanaka ashobore kugenda mu kindi gihugu nubwo afite umutare w'ibihumbi ijana agashobora gukora icyo yifuza cyose kandi mu mwanya muto.
Murakoze.
Yego.
Mumwishure.
Yego cyane. Uwo muvukanyi avuze ati ibindi bihugu byarafashije byaruguruye aho ku mipaka yabyo byaruguruye imipaka burya byinshi abanyaburaya ni bihugu bitari bike 20 ibyo mu ishyirahamwe rimwe ishyirahamwe rimaze gutera intambwe itari nto kuko byinshi faranga bararisangiye izo mpapuro zose zo gusohoka no kwinjira barazisangiye maze ubu basigaye bavuga ko hari urubibe rumwe ni ukuvuga urubibe ibyo bihugu bisangiye n'ibindi bihugu bitarimwo muri iryo shyirahamwe bariyaguye rero haragutse hagasigara hariha mureke yinjire abandi bava ahandi abo n'abandi banyaburaya batari muri iryo shyirahamwe nk'abongereza bidohoye nk'abarusiya abo bategerezwa kuriha mureke yinjire binjiye muri ibyo bihugu biri bifite urubibe rumwe biraborohera birorohereza bene gufata iyo ngingo birorohereza abaje iwabo muri Afurika igihugu cyose gifite urubibe rwayo imbibe zingana n'uko ibihugu byacu bingana nimwe bitaro naringahe mu ishyirahamwe rya Afurika imbibe zingana uko ese umuntu yogeraho akihangana ati ubu rero dufite urubibe rumwe n'imbibe za Afurika yoba ateye imbere ariko ntiturahagera abami ba mama ukizo uti byoba byiza kuri twebwe rwose byoba byiza cyane turaza kubiganira mu gihe bokuraho muri Afurika bati ubu rero hari urubibe rumwe mwese muri abanyafurika nimwidegembye muri Afurika nzima bizoba ari gitangaza ariko bane ba mama ntimwihute kuko turacyafite ibintu byinshi bitugoye aho ni icyifuzo cyiza kiwawe nanjye nicyo nifuza ariko urabibona ubuye aho mu Gatumba uheja bukaharya harya hakurya uruvira ubu inshuti yanjye ndabuze ko nibuva muri ako karere urabibona ntibyoroshe ubikongo ntibimworohera ubikongo ntibimworohera aho naho aho hakurya hakurya ho ugiye hakurya y'Akanyaru hari ikibazo aho hakurya y'Akanyaru karya Akanyaru karya ujya ni mugezi Rusizi gitangaza ntabwo ari ikiyaga nuko maze rero uraba ibyo byose ubikoranye haracyari ikibazo bane ba mama.
Professeur Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza y'Uburundi turiko turavuga kuri iki kibazo cyo gukuraho amaviza ku banyafurika bashaka kugendera ibihugu byo muri Afurika aho ibihugu bimaze gufata iyo ngingo biherutse ari Kenya n'u Rwanda byiyongeye ku mazinga ya Seychelles na Gambia na Benin yabisanzwe birekurira abanyafurika bose kuvyinjiramo ataviza banje gusabwa ku bwanyu ni kibazo nayo ndabaza umushinga ndaze none cyane ko bizotuma n'ibindi bihugu bifatiraho akarorero nakahe kamaro bishobora kugira nkamwe mwanonoso iby'ubutunzi kubijanye n'ubutunzi bijanye n'ubudandaji na cyane cyane ko Afrika yashizeho umuryango w'umwe bwa Afrika n'ibihugu byo muri Afrika byashizeho amasezerano ku rwego rwose rw'umugabane wa Afrika kurekurira uja n'uruza atantamba mu by'ubudandaji mubibona gute?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nashaka kunganira umushinga nawe Zeno yari kuravuga, aravuga yuko kubyukuri akamaro ni kanini ya kandi cyane cyane iko yugo igihugu cyacu cyo Burundi musanga nk'abantu binjira mu gihugu cyo Burundi cyane cyane dufashe nk'abajya abantu binjira bava mu bihugu bibanyi handiko navuga nka cyane cyane nk'abava mu gihugu kibanyi cya Congo muza gusanga ari abantu benshi cyane kandi bingira akamaro rero no kuvuga yuko aya mahera bayakuyeho ingenzi zo kwiyongera ubudandaji bukaduga ukarusha mbere n'ayo mahera yitwa yuko ariko baratanga kuri mureka arengane hanyuma ikindi umuntu yakongera ko nuko ibihugu bya Afrika na cyane cyane dufatiye ku Burundi bifite amasezerano n'ibihugu byinshi bidasanzwe bitanga ayo mahera nashobora kuvuga nk'ibihugu byo muri kano karere ko mu buseruko ko muri EAC nashobora kongera ko mbere nabyo bihugu dusangiye nabonyene imbibe zo muri komesa mbere umuntu nashobora kuvuga n'ibindi bihugu dusangiye dusangiye amasezerano cyane cyane byo muri Afurika yo hagati bita CAC rero ibyo bihugu mugiye mukabiharura muzamusanga ari ibihugu byinshi ni hafi igice cya Afurika cyaba abo dusangiye amasezerano kandi dusangiye n'imbibe ni ukuvuga yuko ufatiye kuri ibyo bihugu rero n'akamaro kanini ya kubareka bakinjira batarishije amahera ntibaza yuko ibyo bihugu bimaze kubibona nka Kenya cyangwa amazina ya Seychelles mbere n'u Rwanda n'ibindi nibaza ko bazoboneraho ku by'ukuri kandi dusangiye amasezerano y'ubumwe Afurika mbere na Afurika imwe y'imigenderanire imwe yita Vision 2063 2063 nibaza ko ariho turiko turabona by'ukuri ko abanyafurika bakwiye guca hamwe nk'uko abaperezida ba kera bigeze kubyerekana cyane kubishikiriza cyane cyane twibutse hirya myaka yo kwikukira nibaza ko gushyira amaherezo no abiturusha muribuka yuko igihugu cya Ghana kitwabona nka Mekuma yari yavuze ko Afurika by'ukuri ikwiye kujya hamwe mbere n'igihugu cya Ethiopia barigeze kitwana kubona n'umukuru w'igihugu wa mbere bakikukira n'abanyarwanda bari bafite iyo vision kwerekana ko Afurika by'ukuri ikwiye kujya hamwe kujya ku bihugu by'Uburaya cyane n'aho umuntu yavuga amaleta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ndashyigikiye icyo cyivugo cyane cyane yuko Afurika ikintu dufite ni imigenderanire ya hafi mbere n'ukuri nabo turiko turaraba sibajya bava kure ariko twogera aha hafi aba bo mu kibano nibo bakwiye kwinjira batarishe kandi nibo bazuzana mbere n'icyambere mu gihugu iwacu.
Murakoze. Dufise Maisha El Varane Mporanimana, muratwumva?
Ndabumva.
Mporanimana uhamagaye urihe?
Mpamagaye mu Rwanda.
Urafise ikibazo cy'imvire bushikirize?
Ikibazo none n'ubu nitwaza ataviza dufise ubu byaratangiye byatanguye ubu cyanke bizotangura mu minsi iri imbere icyo kibazo nari ifite.
Ku byerekeye Kenya, Perezida Ruto yatangaje ko iyo ngingo izoja mu ngiro mu mpera z'uyu mwaka. Mu Rwanda nibaza ko byatanguye kuva umukuru w'igihugu Paul Kagame abitangaje. Murakoze.
Ikindi kibazo nari ifite.
Yego.
None tuzokwerekana mu rekarengane mu gihe tuzoba twinjiye cyanke nayo nyine ntayo tuzokwirwa turerekana.
Reka mbaze Professor Jibe mwo mwishura.
Yego, murakoze cyane Marisa kuri icyo kibazo cyanyu. Ku by'ukuri iyo bavuze yuko batarihisha si ukuva yuko umuntu atagendana impapuro urazerekana gusa nta kindi kintu bagusaba. Niyo winjiye ufatiye mbere atanga ari mu kibanza cy'u Rwanda nibaza ko byamaze gutangura kwinjira mu Burundi urerekana mbwawo nta kiguzi na kimwe uriha na kimwe uriha urerekana gusa ko winjiye mu Burundi hamukerekana ko uvuye mu Rwanda usohotse hanyuma bakakwandika ukabandanya atana kimubisha kandi ubwiye kuraba noneho ku nyungu cyane cyane ari inyungu iyo uje ukava mu bihugu kibanza cy'u Rwanda udusanga ushyitse mu Burundi ukoresha amahera y'amarundi kare n'amahera usanga ufite y'amanyarwanda uzosanga uyakoresheje mu Burundi ruba yuko igihugu cy'u Burundi kirunguka igihugu cy'u Rwanda kikunguka kubera na busubiyeyo abarundi barakunda kuvuga icyo bita kagano ubuke nawe ntubura akandi kantu be n'uguze ugashyira abandi bantu mu Rwanda kandi hano icyo nakongera ko nuko muzosanga ari ibintu byinshi byagiye biraba mbere uravye muri iyi minsi hagati y'Urundi n'u Rwanda hari abantu benshi bamaze iminsi bagira novuga nk'imikino hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu kwezi guheze hari abantu bagiye b'amakinga muri uku kwezi kwa 12 hazuza imipira ya basketi hagati y'abakinnyi bakorera mu Rwanda no mu Burundi uzosanga ari ibintu byiza cyane abantu bazobikoramo kunguko nuva yuko wewe amahera ufite uzoyatanga ku mupaka ariko uzakoresha mu gihugu ugiyemo kandi uzokunguka kubera iyo uvuye naho ugiye hose uzonezerwa. Murakoze.
Murakoze.
Turagushimiye nawe Fidela, turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Federica Nkundikije abadufashije bose muhinga bw'ivyuma n'abashize hamwe amajwi turabashimiye akabari Nadia Taha. Mwakoze rero mugire umugoroba mwiza turabateka mu kandi muwandanye mutwumviza.